Agateka kawe.
Agateka kawe. Ni kiganiro kibagira ku by'agateka kazina muntu.
Ikiganiro agateka kawe mugitegurirwa na Radio Isanganiro ifadikanje n'ikigo cy'abamenyesha makuru Maison de la Presse. Uburyo bugatangwa na RDGL.
Agateka oya ndikara burukoba. Agateka oya ndikara bigitsina. Agateka oya ndikara bimara.
Kazi bakunze ibiganiro vya Radio Isanganiro mu kiganiro agateka kawe kiganiro gishimikira ku gateka kazi na muntu icuno munsi mwagitegurira na Hortense Iradukunda. Abatari bake muri baza muti mbega agateka kawe uyu munsi kituyagiriki inyishu ni mukanya
mare gupfakara ubwa mbere 72 nari mfise abana batanu nindigira gatandatu.
Bisanzwe iyo mu personi afakaye mu Burundi ni ibintu bitoroshe na gatonyi n'ibintu bigoye cyane kubera yuko akenshi ibyo asigaranye mu rugo amatungo asigaranye mu rugo haraho bigorana mu itunganywa ryayo kandi ariyo yarinda kumufasha kubaho no kubeshaho abana asigaranye
mu gihe umushinga ntahe asanzwe ari senaka mu rugo atakiriho n'umukenyezi aca sigara abikoresha abikurikirana yamara gusa mu mategeko mu Burundi kubera yuko batinya ko umufasoni yamaze gupfakara yoheza abikoresha nabayo matungo kumbe rugasanga nk'abana bari bakiri bato ntaca basigarije ingo ya 373 ravuga yuko aca afashanya n'inama y'umuryango
nkuko muvyumvise mu kiganiro agateka kawe cuno munsi tuza kugaruka kukungene abapfakazi bafatwa ijya nino uburenganzira bafise kubisigi umufasha basize ikibanza bafise mu rugo n'ica amategeko abivuga ko Hortense Iradukunda nabategure kino kiganiro ndabaramukije nongera ndabahikaze
Isanganiro
uno mupfakazi dutangura guhijamba muri kino kiganiro yapfakaye kabiri afise abana 13 muri kino gihe ntiyorohewe kuko yaba amatungo yasizwe n'umugabo wa mbere yabayo ku mugabo wa kabiri yose arimwe ingorane abo ku mugabo wa kabiri bakamuziza ko atarasangiye ubwoko n'umugabo wiwe no mupfakazi abakwibarabara gindwi mu giswahili muri komine ya Rumonge ni mu ntara ya Bururi yitwa Nzopfa barushe Ziripa aganira na Ernest Pablo Wagiwabo reka tumutege yome
mare gupfakara ubwa mbere 72 nari mfise abana batanu nindigira gatandatu hanyuma rero jewe kubera nakijijwe ntazi ibyo bitora n'iki n'ibindi uwaje anderesha abo bana yari umututsi avuye mu rumeza duca tuvyarana abana 9 duca tubura babiri mfise abana ndwi bitwa ndwi babatutsi batandatu babahutu narageze gupfa n'ahantu yaguze nari gitega ndafise karatasi barabindota ko nyenurazi byagiye bikurikira ndabahenurira n'utugazi nateye turimwo ndabahenurira ndabaha umugore mukuru wa ruguru itongo twari manyanya mugabo niko ntaranije ndayifise guhera aho ni wakotesha uko mbayeho nafashwa n'abakwe banje nibo baguma bafasha nakana ko bakarize mwana w'umunani n'uwindwi gusa bigiswa n'umukwe wanje mukuru none kugeza n'ubu hajya narimvuye muri tribunali itongo risiga papa ryonyene ririmo abantu 12 ngize ndavuga bakavuga ngo tugira tugututse nkase ngiteri wo mu rukinga badata baravukana ariko ambwira ngo uwari mugabo wanje ngo yari yatsitongo ngo ryase n'ukuri jewe nibere kubw'Imana yonyene gusa bigatuma rero nirinda abantu no muri rigiteka je nabaye uwa mbere mu gushikiriza ahantu naguze n'ibigaze nateye kandi biri mu mbuga na n'uwunyibaza ko mfise abana ndwi abahuni batanu n'abakobwa babiri na n'uwuza n'ukuraba naho bogwara none nduze ko itongo baritwaye hegitare yose y'ibigaze bya SRD narimye narimanye n'uwo mugabo niko ntariri mu nzu bayintumye n'uyibazane
yego iyo bari ko barabitwara kumbure baba kubwira gute
babitwara bambwira ngo yagiye kuvyara ku bwoko bubi niko muramwanze bikurikirana n'umugabo wanje yambwiye bica bituma arabivamo ndaheba
ahantu kw'Imana
yego abo bana kumbure biroroshye kugira ngo ubandanye ubarira ubatunga kandi ibisigi bimwe bimwe bija biragenda
batagira aho baba mvise bibanze bikugindwe sinobesha je narakijizwe nabatizwe no weri ya 58 mvise hibibanza bibitwanza tubiri naguze none ivyo bibanza bibira abo bana ubona bazoba
uti rero nk'abapfakazi bamwe bamwe gusanga baranyanyaswa hanini iyo bamaze gufaka
nta naho ndi mafise ngo ndateye agakoti canka kajumba ikibanza ari yaguze hajya haruguru aho ashipe emwe n'ubu rubanza ngira rumatse imyaka 40 niho narima kajumbu niho narimira nabana ntuza kambati aho barahatwatse baratwaye mu rukinga aho kwa papa yari yambaye niho hajya bubatse ntuze riserukinga none ubona dusaganyiriza asiga umugabo wanje mukuru niho yeserede yubatse zijyanze umubona hari yarugo twibereye uko
Burundi ngo biribonekeza ko uyu mukenyeza apfakaye atoroherwa na gato ku bwa Alphonsine Bigirimana umuhuza bikorwa mu ishyirahamwe ry'abarundi kazi biza amategeko ngo ivya hanini biva kukunge na tamategeka hari yerekana inge na matungo y'urugo atunganijwe kuva bakigira ubugeni hamwe n'imigenzo ica yinjiramwo akamenyesha yuko iyo migenzo nayo ngo ishiremera amategeko
mu bisanzwe iyo mu pasoni afakaye mu Burundi ni bintu bitoroshe na gato nyine bintu bigoye cyane kubera yuko akenshi ibyo asigaranye mu rugo amatungo asigaranye mu rugo haraho bigorana mu itunganywa ryayo kandi ariyo yarinda kumufasha kubaho no kubeshaho abana asigaranye rero ibyo bikagira imvo yuko muri iki gihugu cy'u Burundi atategeko rihari ryo gutunganya amatungo y'urugo imbere y'igihe imbere ataranafakara urugo rugishingwa ruciyumvirwa ko harinda kubaho kumvikana hagati y'umufasoni n'umushinga ntahe bimirije kubakana canke mu nyuma baramaze kubakana bakayaga ingene amatungo yabo azotunganywa amatungo bazoronka nayo bagize ubugeni basanganywe ku buryo umwe muri bo ashengeye bitotera ingorane rero iryo tegeko kubera atari hari usanga haba mu kubana kwabo bakiriho ingorane zo ntizibura rero zica yashengeye zica zunyuka zikunyurwa n'uko urumva iryo tegeko nta n'ibihari mugabo nuko imigenzo urumva ari ica ibyinjiramo cyane ikagomba kuremera amategeko asanzwe atunganya ingo n'abantu kuko naha ta kintu kinini navuga ku gutunganya amatungo y'urugo ayo mategeko aravuga yuko umushinga ntahe ariwe atwara urugo mugabo iryo banga akaritunganya ari kumwe n'umupfasoni wiwe mu gihe rero uwo mupfasoni akakaye byumvikana neza yuko umushinga ntahe urumva ntaba kiriho niwe yarinda kumusigarira mu gutunganya iby'urugo kandi niko n'amategeko abandanya bivuga yuko iyo umushinga ntatari hafi cyane yarashengeye urumva n'umufasana camusigarira rero umugabo ugasanga ingene bica bigenda inama y'umuryango ikiremera umukenyezi ugasanga ntashoboye gutunganya amatungo y'urugo nk'uko abyiyumvira ku neza y'umuryango bakamuremera ku bitari bike hariho n'ibyo bashobora n'ubushaka kumunyaga bivanye n'uko babona atabwenge bwinshi mu gikumbure biba bafise canke afise amagara make ivyo ni ibintu bimaze kuboneka muri iki gihugu
ngo nk'uko iyo umugabo apfakaye ari waguma yitaho amatungo y'umuryango ngo niko bikwiye kumera no ku mugore ku bw'umushingwa manza Dieudonné bashiraho ishize ngo abantu bakwiye kumenya ko imbere ya byose abantu bavuka bangana ari nico gituma bafatwa cyo kimwe imbere y'amategeko
abana guhera bakivuka bavukana uburenganzira bumwe babangana imbere y'amategeko ivyo biri mu masezerano mpuzamakungu arabi vy'agateka ka muntu Declaration Universelle des Droits de l'Homme mu ngingo yayo ya mbere ayo masezerano nayo akoreshwa mu Burundi cyo kimwe n'amategeko yatowe n'inama nshingamateka kwisunza ingingo ya 19 y'ibwirizwa nshinga muri iyo ntumbero rero mu gihe umuntu bari basanzwe bubakanye babafashanije rya kumushinga ntahe apfakaye ibintu abigumya ariko mu mpera n'imperuka bikazobivya abana biwe n'umukenyezi wiwe ivyo tubisanga mu ngingo 122 y'igitabo kigenga ingo n'imiryango mu Burundi ivuga yuko mu gihe umushinga ntahe asanzwe ari senaka mu rugo atakiriho numukenyezi aca sigara abikoresha abikurikirana yamara gusa mu mategeko mu Burundi kubera yuko batinya ko umufasoni yamaze gupfakareho heza akoresha nabaye matungo kumburuga sanga nk'abana bari bakiri bato ntaca basigarije ingwa ya 373 ravuga yuko aca fashanya n'inama y'umujyango mu gutunganya matungo kuko mu mategeko yitwa yuko ari ngaho kugira bikoreshe gushika yitaba imana amaze kwitaba imana niho abana baheza bakabigabura Faransa nivyo bita izifruitier viage majambo make rero mu mategeko y'Burundi ko niko babitunganya umushinga ntataki hari umufasoni niwe aca sigaraho abikurikirana abitunganya ku neza y'umujyango yamara hageze ingingo zihambaye agafashanya n'inama y'umujyango kugira abana ntibazogira ingorane
imice n'imigenzo y'u Burundi ngo biza gusongera isibe mu bijanye no kwitaha amatungo y'urugo iyo umufasoni apfakaye bwa Alphonsine Bigirimana umuhuza bikogwa mwishirahamwe ry'abarundi biza amategeko ngo iyo mico itumye hagenwa samuragwa kandi umufasha witavye imana kiriho ngo harimwe gakengegwe
bikaboneka neza yuko nitabaye inama y'umujyango urabona mu migenzo y'ikirundi iyo urugo havuye gushinga ntahe akenshi baragera samuragwa samuragwa rero akenshi urumva nusigara mu gishingo cyase uwo n'umwana aba yaravyaye n'uwo mukenyezi akamurera n'ubu mbere abakibandanya murera hanyuma mugabo akaba ari waza gusubirira se tanga amategeko kuvuga ngo bizigende uko bizigende kuri urumva yuko hari ikintu cy'agakengege n'uworengere ibyo bindi z'amatungo rugo urumva yuko hari agakengege k'umukenyezi gakomeye cyane kubona umwana wabyaye wareze wakujije n'ubukireze unaba ari we ahagarara wowe ukiriho mugabo ubonye kubera turi kutaratera imbere hariho n'abakenyezi batakibyemera ivyo ombere no kuri mwe n'izo manza zo kuganduka bihagaraje bakivugira ijambo kandi bakivugira ko ari bose amuragwa atahoza asubira abo atahoza asubira umushinga ntawe we ngo ahagarare akiriho nuko rero nuko ingorane y'ukuri y'amategeko imigenzo nayo igaca yinjiramo ikaramira amategeko asanzwe hari atunganya ingo n'abantu bumva ingorane ziri kubiri hariho imico kuva kera isanzwe umukenyezi umunyakigo n'umukozi mugabo umukozi w'urugo gusa ntacagaba ntacaganza nize yiswe ngo aragondeye bikorokera mu rugo mugabo ntacabigaba ko kandi ari nawe yabirondeye urumva hanyuma rero urumva yuko ico ari ikintu kigoye cyane k'umukenyezi n'umunyakigo n'umukozi niwo kuronderera urugo niwo gutunga urugo gusa mugabo ibyo yarondeye ntabi ari kumwe n'umushinga ntahe wiwe ntaheze ngo abigabe abiganze urumva iyo migenzo nuko imeze urabona yuko umunsi wo kuganduka ko ariko turavuga urabona yuko bava ngo tumuronderere samuragwa ahari uramenya ngo urwo rugo urumva amategeko agatunganya ingo n'abantu wumvise yuko avuga yuko ubutwara urugo umutwe w'urugo n'umushinga ntahe iryo banga akarirangura afadikanije n'umukenyezi wiwe mu gihe atari hafi umukenyezi we niwe acamusubirira atunganya ingo n'abantu avuga muri icyo gihe umushinga ntahe yapfuye urumva atari hafi n'umukenyezi yenda kumuca musubirira ubwo nyine muganga uwo munsi wo kuganduka nta n'umenya ngo arahari n'umenya ngo ntahari urumva wewe umenya ngo ntarimwo urumva iyo yose n'imigenzo ubazibona bamurondereye samuragwa mu nyuma umuryango ukazokorana cyane cyane iyo ibisigi ari byinshi abakanura amaso baba benshi kandi bakanura amarenga rero urumva icyane cya mbere niki migenzo kiri nyuma umukenyezi mbere ibyumushiri nyuma gusa iramukengera
naye kubwo umushingwa manza Dieudonné bashira yishize ngo naho imico y'u Burundi ivuga ko siye rugapfuye inama y'umuryango icishiraho samuragwa uyo nawe kenshi akaba umuhungu mukuru wo mu muryango ngo amategeko yo avuga ko inarugwa kiriho ari waca tunganya iby'urugo kubwiwe ngo amategeko yategerezwa kuja hejuru y'imico
kucerekeye samuragwa mu mategeko mu gihe umuvyeyi wiwe akiriho bijya biva cyane cyane mu vyerekeye imico ya kera naye handi inaruga kihari amategeko yo ngingo y'ijana na 22 ariyo itegekanya neza yuko ari waca subirira umushinga ntawe wiwe ivyo umuntu yifuza canke ivyo imico yifuza bica bija munsi y'ivyitegeko ryavuze kubisanzwe mu gihe akiriho umufasoni niwe aca ategerezwa kubitunganya ku neza y'umuryango ku neza y'abana agafashanya n'inama y'umuryango cyo bita conseil de famille kenshi ariko birashika kumbure hari naho ushobora gusanga nk'uwo muntu nawe ne abona yuko hari ibyo atoshora gutunganya neza mugabo niwe ategerezwa guseruka mu mategeko abo bana akabarundira bwa kumusahiriza mugabo bashobora
fatiye mu nzira kiganira n'agateka kawe uyu munsi dushimikiye ku burenganzira umukenyezi apfakaye abafise ku itungo ry'urugo ngo yaba hari itegeko ritunganya amatungo y'urugo ngo vyokoroshe ko mugiye hari uwitabye imana iryo tegeko ryo kwerekana neza amatungo yegukira umwe mu bubakanye ariko kandi ngo ntivyobuza ko umugore atorana mu matungo asizwe n'umufasha wiwe n'ubunyene Alphonsine Bigirimana umuhuza bikogwa mwishira hamwe ry'abarundikazi biza amategeko
gutorana gutunganya amatungo y'urugo no gutorana ni ibintu bibiri bitandukanye ariko bifite aho bihurira rero umukenyezi afakaye mu byukuri yaba hari amategeko atunganya amatungo y'urugo kuva agifakara byaca biboneka neza ibimwe gukira kuko urumva ubwo bugeni bwabukiriho urumva ubwo bugeni umwanya butakihari hagati y'abo bantu babiri byacibiboneka neza ibyegukira umugore n'ibyegukira umuhisi ni ukuvuga rero yuko ibyegukira umuhisi apfuye haba hageze ko atoranwa ko ubwo umukenyezi ibyiwe bikaba byegutse byagiye uruhande rumwe bikaba urumva aho bivananwe n'uburyo bwo gutunganya amatungo y'urugo baba barahisemo yuko ibintu byose bazorondera n'ibyo bagize ubugeni bafise byose bija hamwe bimwe bita communauté universelle de bien ndaguha akarorero nk'aho umugabo apfuye bacagabwamo kubiri amatungo y'urugo umukenyezi akaba igipande ciwe kimwe gukiye hama ico gipande c'umushinga ntahe wiwe abamwamuka ko canke n'abandi atabamwamuka ko basigaye urumva hari abandi bashikirwa bakamutora nako aho nawe haba hageze bashatse n'ubwo nyine baca gutorana mugabo kuri ico ca kabiri cuwo muhisi hanyuma rero mugabo k'umukenyezi yamaze kuronka uruhara rwiwe yoja mu batorana ku mugabo uwo muhisi ni ibintu bisanzwe kurumba n'abarundi baramutora nako rero umuntu yabanye n'ubundi bakabana bagasangira kabisi n'agahiye imana yarabahezegeye bakaronka ibibondo abantu baba bapfanda ikintu gikomeye cyane ni ukuvuga ariko kitobuza ko umukenyezi uruhara rw'uwo yamaze kurubona ntikibuza ko atorana ku mugabo wiwe abo bica bivana n'ingene amategeko yabitunganije nk'itegeko ishyirahamwe ry'abakenyezi bize amategeko bari barashikirije n'abashinga amateka kandi ntibanabihinduye bari bagize yuko umukenyezi yoca atorana ku mugabo icya kane ni ukuvuga yuko abasigwa urumva umufasoni yamaze gukuramo ivyiwe hanyuma ivyiwe urumva ivyo si ivyo gutorana ko urumva n'ivyo yarondeye mu rugo uvuga kuri rwa ruhara rw'umushinga ntawiwe hagaca amutorana ko icya kane nacyo bikavako icya kane hama abo basigaye abatorana ku mugabo wiwe bagaca basigara batorana ivyo bitatu bya kane no kumutorana ko bikibujijwe ahubwo ni ibintu byiza cyane kuko burya umugabo n'umugore hagati yabo nta muntu wundi aza ari inshuti irusha ya hafi iruta abo bantu babiri kuko bazi nyuma y'uwo mubakanye mu bisanzwe rero icyo ko uyu mutorana ko ni ikintu gisanzwe cyane kandi natwe twibaza ngo iryo tegeko nigahava rizaho rizoheza rimaze kuvuga muhinzi atwara iki ku bimwerekeye n'abatwara iki rizoheza naryo rivuze ati umufasoni arashaka gutorana umushinga ntahe wiwe ibindi jeho nzi neza yuko atamuhenyezi uyu munsi agira kubura ibyaronde mu rugo agira kubura n'ugutorana ku mushinga ntahe wiwe nta na kimwe aronka muri ibyo bintu byose umengo byose bica bishikira abana yatabana bahari biragumaho akatubisanga abana ataruhara na rumwe bagize mu kuronderezo bintu akaba ari bazo habuka bakabyegukira
ngo bituma abafakazi baburabuzwa n'ivyinshi ngo harabusanga umuryango wari usanzwe udakunda uyo mufasha canke bakitwaza ko bari bamaranye igihe gito ngo ariko kenshi amategeko akingira uwo mupfakazi ivyo bivugwa n'umushingwa manza Dieudonné Bashirahishize
usanga hariho ibituma nko mu manza twebwe tuja turaronka haraho usanga nk'umuntu yitavye imana uwo bubakanye yari yamuzanye nk'umuryango utamushaka ugasanga kumbure bagize ati ko atakihari kuko kubisanzwe umuntu niwe yitorera uwo bubakana ati ko atakiri hafi tukaba tutari dusanzwe tumukeneye na karyo kuko kumbure tumwegeza kure ariko amategeko aramukingira imvo ni nyinshi imvo kenshi ni nyinshi ku mico harababa babona bati ibyo bintu uwo mufasoni ariko arakoresha byaronde y'umwana wacu ntibari bwamara n'igihe kirekire mugabo ntibabikiri ivyiwe gusa kuko mu Burundi amategeko avuga yuko mu gihe mwubatse mukubaka mutarinze guca imbere ya noteri ngo muvuge ku mugabuye ibyo musangiye guhera uwo munsi mwubakanye ibyo warondeye n'ibyo umukobwa yaronde bakiri inkumi byose mubishira hamwe bikaba mukabisangira byose nico bita regime ya communauté de bien rero mu gihe umuntu musanzwe musangiye ikintu nta kuntu uhoza uwundi taruhara gifise ko ngo agombe kubikurusha ku burenganzira ni ibintu rero ngira ngo bihera mu mica ariko bikava zindi mvu usanga zitandukanye umukenyezi aba yagize izo ngorane amategeko aramukingira rimwe rimwe gusa no kusanga kubahiriza amategeko bitama bija mu ngi
Leta y'u Burundi rero ngo yari kwiye gushiraho itegeko ritunganya amatungo y'urugo kuneza y'abanyagihugu naye mashirahamwe haranira agateka kazi na muntu nayo nyene agahagurukira ico kibazo ivyo bivugwa na Alphonsine Bigirimana umuhuzabikorwa n'ishirahamwe ry'abarundi kazi biza amategeko
uruhara rwa mbere jewe ndarushira kubajejwe kurongora igihugu nibo bonyene uyu munsi turiko turavugana bashobora kuvuga ngo turashize itegeko mwene iryo ryo gutunganya urugo hamwe n'itegeko ryo gutorana nta wundi muntu nabo abaramutse igihugu uyu munsi abo rero bashizemo ishaka inyishu ishiboneka kuko urumva inyishu ni iroroshe kandi iragumye mugabo niyo bavuze bati itegeko nirijeho ubunyenzi carijaho kandi ricarija mu ngiro kandi izo ngorane zose ziba ziheze urumva rero inyishu ikomeye nyamukuru ni iyo kuko abatwara igihugu uyu munsi nibo bajejwe gukingira abanyagihugu kandi nabajejwe no gukingira ingo kigira kandi umwanya iryo tegeko abajejwe kurishiraho batarabihagurukira neza abashinga ntahe b'imboneza muri iki gihugu n'abafasoni barakwiye guhaguruka bakabandanya nk'uko babitanguye amashirahamwe aharanira agateka kazi na muntu agahaguruka bagasaba aba bantu bajejwe gushiraho amategeko ivyo bintu birihuta kuko n'ibintu biraba inyungu z'urugo kandi urugo rutamerewe neza n'igihugu ntikimeregwa neza ikimeregwa neza kuko urugo nigo ntango igihugu kigizwe n'ingo nyinshi ingo rero zitamerewe neza n'igihugu ntikimeregwa neza nicyo gituma byihuta amashirahamwe ntagira icyo abikoze ko icyo kibazo kibe cyari mu kugendera ko abajejwe gushyiraho amategeko ku mbuga bagahaguruka cyangwa batangura neza hanyuma rero n'abanyagihugu bashobora kuba batabyumva barakeneye insiguro ababijejwe iba leta iba abayisahiriza mu gihugu baba amashirahamwe mpuzamakungu canke amashirahamwe yo mu gihugu bakwiye gufata gusumiriza leta ubwa mbere iryo tegeko rikajaho mugabo abafise amakenga kumbure bakaronka inyigisho kuko nk'uko muvyumvise kuri iri tegeko mwe n'iryo ririza ahubwo rituma amahoro aboneka mu ngo hanyuma amahoro urumva ahera mu ngo hama agashwara igihugu ujya amahoro ntahera hejuru ahera hasi
agateka kawe
agateka kawe agateka kazi na muntu ni kuri wowe.
Ni nahano ikiganiro gateka ka ucuno munsi kigarukiye tukaba twari twashimikiye ku burenganzira umukenyezi apfakaye agira ku itungo ry'urugo. Nkingurukire abo bose bagize ico baterera muri kino kiganiro, nkingurukire mwebwe mwese mwari mu giteze yompi, nkingurukire kandi na Ernest Pablo Bagiwabo yamfashije gutororokanya amajwi. Hortense Iradukunda rero nakibateguriye ndabipfurize kuroranirwa ahiwanyu n'agateka mu banyu naho ubutaha.
Agateka kawe.
Agateka kawe.
Agateka kazi na muntu ni kuri bose.
Agateka kawe ni kiganiro kibagira kuvya agateka kazi na muntu.
Ikiganiro agateka kawe mugitegurirwa na Radio Isanganiro ifadikanje n'ikigo cy'abamenyesha makuru Maison de la Presse. Uburyo bugatangwa na RDGN.
Agateka oyandikara burukoba. Agateka oyandikara bigitsina. Agateka oyandikara bimara. Agateka oyandikara bukoko. Oya.